Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti zacu mwaramutse amahoro, ikaza kuri radio yanyu mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 45.31 na 41 muri Uganda muradukurikirana kuri radio muhabura kuri FM 88.8 9 ikisoro muri kumwe na Fidel Niyongabo mu makuru yo muri iki gitondo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiriza Perezida wa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo Felix Tshisekedi gucanishamwo amashirahamwe yo mu karere ku bijanye n'intambara zo muri Kongo.
Tshisekedi has been able to manipulate individual leaders, countries, now regions, and almost bringing a misunderstanding within and among regions because he was playing SADC against East Africa.
Uyo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Muri Senegal, Bassirou Diomaye Faye wo mu mugambwe uhanganye n'uwa Perezida Macky Sall ni we akiri imbere mu bafise amajwi menshi mu matora ya Perezida. Ingingo y'ejo y'urwego rwa ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi isaba ko haba agahengwe bidatevye mu ngwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane ntimuje kure. Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi kuri uyu wa mbere yemeje umwanzuro wayo wa mbere na mbere usaba Israel na Hamas guhagarika imirwano kano kanya kugera mu mpera z'ukwezi kw'igihe gitagatifu cy'abayisilamu mwezi Ramazani mu byumweru bibiri biri imbere. Umushinga wari wateguriwe hamwe n'ibihugu 10 bidafite icyicaro gihoraho byose byawuhaye amajwi, hiyongereyeho ibindi 4 bifite icyicaro gihoraho ari byo Uburusiya, Ubushinwa, Ubwongereza n'Ubufaransa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yirinze gukoresha noneho ubudahangarwa bwayo bwa veto, ahubwo ihitamo kwifata, bityo umwanzuro uburatambutse. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize, Uburusiya n'Ubushinwa baburijemo na veto umushinga w'umwanzuro wari wateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yari yaratambamiye imyanzuro 3 isaba abari mu ntambara muri Gaza guhagarika imirwano. Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba itakoresheje veto yatatiye aho yari ihagaze kugeza ubu. Yahise anaburizamo uruzinduko rw'intumwa zo mu rwego rwo hejuru yateganyaga kohereza i Washington DC mu minsi iri imbere kuganira ku cyerekezo cy'intambara yo muri Gaza. Umuvugizi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kirby we yatangaje ati uko twatoye ntibisobanura na gato ko twahinduye politiki yacu. Umwanzuro urasaba kandi Hamas kurekura abantu b'ingwate barenga 130 igisigaranye. Hamas yatangaje ko yiteguye guhererekanya kano kanya imfungwa ku mpande zombi. Ijwi rya Amerika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umucamanza yategetse ko urubanza Donald Trump akurikiranwemo ibyaha byo kwica amategeko agenga amatora muri leta ya New York mu burasirazuba bw'igihugu ruzatangira kuburanishwa ku itariki ya 15 y'ukwa kane gutaha. Umushinjacyaha ku rwego rwa leta wo mu ifasi ya Manhattan Alvin Bragg yemeza ko mu 2016 ubwo Trump yiyamamarizaga bwa mbere umwanya w'umukuru w'igihugu yafashe mu ngengo y'imari ya kandida amadolari 130,000 ayahonga umugore witwa Stormy Daniels wakinaga filimi z'abakuze zo guhuza ibitsina kugira ngo aceceke ko yigeze kumubera ihabara. Trump yangaga ko bimenyekanye byamutobera mu matora, binyuranyije rero n'amategeko agenga amatora. Trump ahakana ibyo aregwa. Urubanza rwagombaga kuba rwatangiye kuri uyu wa mbere, ariko umucamanza yaje kurwigiza inyuma ho iminsi 30. Mu manza mpanabyaha zose ziri hejuru ya Trump, uru nirwo abanyamategeko basobanura ko rufite amahirwe menshi yo kurangira mbere y'amatora yo mu kwa 11 gutaha. Ibyaha biramutse bimuhamye, Trump ashobora gukatirwa igihano cyagera ku myaka 4 y'igifungo. Tukiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abayobozi b'inzego nkuru za sosiyete Boeing bagiye kuvaho kubera ibibazo by'umutekano ku ndege ikora. Umuyobozi mukuru azegura mu mpera z'uyu mwaka. Umuyobozi w'inama y'ubutegetsi nawe yatangaje ko atazongera kwitoresha kuri uyu mwanya. naho umuyobozi w'ishami rishinzwe ubucuruzi bw'indege za Boeing yafashe icyemezo cyo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru igihe kitaragera. Urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura iby'indege za gisivili, Federal Aviation Administration mu Cyongereza, rumaze igihe rukurikirana cyane sosiyete Boeing kubera impanuka z'indege zayo zigenda ziyongera. Mu kwezi kwa mbere gushize, rumwe mu nzugi z'indege yo mu bwoko bwa Boeing 737 MAX ya sosiyete y'ubwikorezi yo muri Amerika yitwa Alaska Airlines rwaraturitse ruvaho ruragenda, indege iri mu kirere irimo iguruka. Abaderevu bayo bashoboye kuyisubiza hasi ku butaka nta muntu ugize icyaba, kereka udukomere duto duto kuri bamwe na bamwe mu bari bayirimo. Mu 2018 no mu 2019 izindi ndege ebyiri Boeing 737 MAX zirimo imwe ya sosiyete y'ubwikorezi Ethiopian Airlines zagize impanuka zirahanuka zihitana abantu bose hamwe 346. Ibi byose byatumye sosiyete Boeing imwe mu za mbere ku isi zikora indege itakaza icyizere. Ijwi rya Amerika. Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatiye ibihano ibigo bibiri barega ko ari ibya guverinoma y'Ubushinwa kubera ubutasi bukoresha ikoranabuhanga. Basobanura ko ibikorwa byabo byo kubaneka byibasiye abayobozi barimo abakozi ba Presidence y'Amerika Maison Blanche, abasenateri ba Amerika n'abadepite b'Ubwongereza, abarimu ba za kaminuza, abanyamakuru, abashoramari n'ibigo bya Leta birimo n'ibikorana na Minisiteri z'Ingabo. Ibihano biri kandi no ku benegihugu b'Ubushinwa barindwi, Amerika n'Ubwongereza bavuga ko bamaze imyaka byibura 14 baneka ibi bihugu byombi bakoresheje ikoranabuhanga. Abashinjacyaha ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika babashyizeho kandi n'ibirego, babwira urukiko kuri uyu wa mbere ko aba Bashinwa bibye amabanga y'akazi y'Abanyamerika amamiliyoni n'amabanga yabo bwite nka za email, ububiko bwabo bwo ku ikoranabuhanga rya internet na nimero zabo za telefone nizo zihamagara. Ubwongereza bwongeraho ko ku ruhande rwabwo aba Bashinwa bibye amabanga y'inzego zikoresha amatora n'iziyagenzura, bityo bikora ku Bwongereza amamiliyoni. Mu itangazo yasohoye, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa ivuga ko ibi birego bikwiye gushingira ku bimenyetso nyabyo bifatika aho kugendera ku bihimbano bigamije gusebanya gusa nk'uko yabyanditse. Ijwi rya Amerika. Nanone muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President Joe Biden yashyize umukono ku itegeko ry'ingengo y'imari y'igihugu y'uyu mwaka kugeza ku itariki ya 30 y'ukwacyenda gutaha, byatumye inzego za guverinoma zidahagarika imirimo yazo. Fidele Niyongabo.
Perezida Biden yateye igikumu kuri iryo tegeko amasaha makeyi inyuma y'uko ryemezwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka, hari inyuma y'amezi atari make y'ibiganiro bitari byoroshe. Ayo mafaranga yemejwe azokoreshwa mu bushikiranganji bujejwe kwivuna abansi no mu bindi bisata bya Leta, harimwo imiliyaridi 95 y'imfashanyo zigenewe umutekano w'ibihugu bya Ukraine, Israel na Taiwan. Ingingo yerekeye uyo mutari w'imfashanyo yagenewe ivyo bihugu yaremejwe n'inama nkenguzamateka, yamara ntiremezwa mu nama nshingamateka kubera bamwe bo mu mugambwe w'abarepublika bagonanwa ku bijanye no kubandanya gushigikira Ukraine mu rugamba irimwo n'igihugu c'Uburusiya. Ijwi rya Amerika Service y'ururimi rwa Ukraine yarabajije Madeleine Dean, umushingamateka w'umudemokrata turuka muri Leta ya Pennsylvania, niba umugambwe wiwe uzobandanya kuremera abarepublika kugira hatunganywe itora kuri iyo ngingo. Madeleine Dean yagize ati:
I find it to be utterly un-American that we would not continue.
Bona ko kutabandanya gushigikira Ukraine igihugu gicuditse hamwe na demokrasi yacu ari ibintu biteye ku mibiri n'imico n'imigenzo biranga Amerika. Ukraine irangwa na demokrasi itarashinga imizi, iri mu rugamba rukomeye ariko yerekana ubutwari bukomeye. Ngaha muri Amerika dutegerezwa kwishura kuri ubwo butwari mu guha Ukraine uburyo ikeneye. Yamara bamwe mu bashingamateka b'abarepublika nka Andy Barry ava muri Leta ya Kentucky barashigikiye imfashanyo igenewe Ukraine, naho yanebaguye uburyo Perezida Joe Biden ariko avyifatamwo ku bijanye n'Uburusiya. Andy Barry agira ati:
I also though believe that the Biden administration
nanjye nemera ko Leta ya Biden ikeneye gufata ingamba zihamye kurusha mu bijyanye no gufasha Ukraine gutsinda intambara irwana n'Uburusiya. ingamba ziriho muri iki gihe ntabwo zikomeye cyane. Ibyo bihano ntibibuza Uburusiya kubona amafaranga n'uburyo bukoresha mu ntambara urimo na Ukraine. Ibyo bihano birimo ibyemezo bijegajega, ari nacyo gituma Uburusiya bukomeza kuduca mu myanya y'intoki.
Abademokrate bo mu nama nshingamateka bariko bagerageza gukoresha uburyo bwotuma haba itora ku miliyaridi 95 y'amadolari y'imfashanyo ya gisirikare igenewe Ukraine bidaciye ku Barepublika.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www akaburungu radio yacu voa akaburungu com no kuri YouTube, Instagram na Facebook voa radio yacu. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiriza Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi kuyovya no gucanishamwo amashirahamwe yo mu karere ku bijanye n'ibibazo by'intambara zo mu buseruko bwa Kongo. Perezida Kagame yabigarutse ko mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique cyandikirwa mu Bufaransa. Ibindi bikuru bikuru byavugiwe muri ico kiganiro na Eric Bagirubusa.
Ikinyamakuru Jeune Afrique cyanditse ko cyagiranye ikiganiro na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu rurimi rw'Icyongereza i Kigali. Nibwo yavuze ko mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Perezida Felix Tshisekedi yifitemo ubuhanga bwo kuyobya no kugonganisha abategetsi bo mu karere no hanze yako ku bibazo by'intambara zibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida w'u Rwanda akavuga ko mugenzi we atabivuga uko biri n'inkomoko yabyo.
Tshisekedi yabashije kuyobya abayobozi ku giti cyabo, ibihugu, ubageze mu miryango ihuza ibihugu, arinda guteza ubwumvikane buke hagati y'imiryango ihuza ibihugu. Kubera ko yagonganishije SADC na East Africa, none kubera iki tutashaka uburyo twabiganiraho? Nitwemerere Tshisekedi kugena ibikwiye kugenderwaho kubera ko aranabeshya, turabizi ko abeshya.
Umunyamakuru wamubajije kubyo afata nk'ibikangisho bya Perezida Tshisekedi aho mu mwaka ushize wa 2023 yavugaga ko ashobora kurasa Kigali bitamusabye kugera ku butaka bwayo. Aha Bwana Kagame yagize ati,
"Why wouldn't I take it seriously? I think he even has the incapacity."
Kubera iki ntabihuburemeye, nawe ubwe nta bushobozi bwo kumva ingaruka z'ibyo arimo kuvuga nk'umuyobozi w'igihugu. Ku bwanjye ibyo ubwabyo ni ikibazo, ikibazo gikomeye gituma ngomba kwitegura uko nahangana nacyo. Ibyo bisobanuye ko ijoro rimwe ashobora kubyuka agakora ikintu utatekereza ko umuntu muzima yakora.
Muri icyo kiganiro Perezida Kagame yahaye ikinyamakuru Jeune Afrique yanagize icyo abwira umunyamakuru wa Jeune Afrique ku bijyanye n'abarwanyi b'umutwe wa M23 Kongo ifata nk'umutwe w'iterabwoba. Uyu ni nawo ufatwa nk'ipfundo ry'ubwumvikane buke hagati y'ibihugu byombi.
Rimwe na rimwe abantu bavuga kuri M23 nk'abavuga aba barwanyi, izina ryose wabita, icyo wakora cyose mu kubarwanya. Bafite abantu 100,000 bari hano nk'impunzi aha mu Rwanda. Bamwe muri abo baraha kuva mu myaka 23 ishize, abandi iri munsi y'iyo, ariko hari n'abagera ku 15,000 baje vuba aha bahunga itotezwa bahigwa ngo barimburwe hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Niba se M23 wayita abaterabwoba ukayita ikina kiriya, kushaka kubahana urahana 100,000 by'abantu baraha nk'impunzi.
Naho kubyasabwa u Rwanda na Bwana Felix Tshisekedi wa Kongo kugira ngo imibano y'ibihugu byombi yongere kuzanzamuka, umukuru w'u Rwanda asanga n'igihugu abereye ku isonga hari ibyo kigomba gusaba Kongo.
If you talk about the preconditions, that would suggest that maybe we come up with the conditions.
Niba uvuga kubigombera gusabwa, ibyo byasobanura ko natwe twashyiraho ibyo dusaba byabanza gukorwa. Sinzahura na Perezida Tshisekedi atari subiraho kumaga magambo yivugiye ubwe ku bijyanye no gutera u Rwanda no guhindura ubutegetsi mu Rwanda nk'uko yabyivugiye mu ruhame. Nanavuga ngo mu gihe FDR ritarava muri Congo sinzaganira na Perezida Tshisekedi n'ibindi n'ibindi. Ibi rero ntacyo bifasha ku ntego yo kugarura amahoro.
Perezida Kagame kandi muri cyo kiganiro avuga ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari umubeshyi kuko atamubwije ukuri kukohereza izindi ngabo muri Congo, nyamara u Rwanda rwa rufite ayo makuru. Imyaka igera muri ibiri irihiritse hagenda humvikana amagambo akarishye ku minwa y'abategetsi b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibihugu byombi bikunze kwitana ba mwana ku bibazo by'umutekano muke bimaze imyaka itari mike mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. U Rwanda rushinjwa gutera inkunga abarwanyi b'umutwe wa Mama 23 barizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni ibirego rudasiba kwamaganira kure. Ku rundi ruhande narwo rushinja Congo gucumbikira abarwanyi bo mutwe wa FDLR ugizwe na bamwe u Rwanda ruvuga ko basize baruhekuye muri genocide yo mu 1994. Kugeza ubu ibihugu byashyizwe mu majwi na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nacyo biratangaza ku magambo ye.
Integuro y'itegeko rijanye no kurungika bamwe mu bimukira mu Rwanda bavanywe mu Bwongereza yagiye kuyindi ntambwe mu nama nshingamateka y'Ubwongereza. Naho biri uko ibikorwa byo kuryihweza bishobora kuzorangira mu kwezi kuza kwa kane. Abadepite baheruka kwanga ingingo cumi zose inama nkenguzamateka yari yasabye ko zohindurwa. Temistocle Mutijima aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru.
Mu biganiro mpaka kuri uyu mushinga w'itegeko, Depite Neil Coyle wo mu ishyaka ry'abakozi Leba ritavuga rumwe n'ubutegetsi yisunze raporo iheruka y'ibiro by'ubugenzuzi bw'imari ya leta NAO. Iyo nayo igaragaza ko iyi gahunda yo kohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro izatwara hafi miliyoni 2 z'amapaundi kuri buri muntu umwe mu bagera kuri 300 bagize icyiciro cya mbere cy'abazoherezwa muri iki gihugu. Abaza Minisitiri Michael Tomlinson ushinzwe ibijyanye n'abimukira badakurikije amategeko, Depite Neil yagize ati:
"Ese Minisitiri yaba bizi ko ikigo Virgin Galactic mu kohereza abantu batandatu mu isanzure gikoresha amafaranga ari munsi y'ayi guverinoma ishaka gutanga ku muntu umwe woherejwe mu Rwanda?
Igiciro cy'urugendo rw'iyi sosiyete ikora ingendo z'ubukerarugendo bwo mu isanzure ku bantu batandatu mu mpeshyi ya 2023 cyari kuri miliyoni 2.14 paundi. Ku itariki ya 19 z'uku kwezi kwa gatatu naho Bwana David Neil wahoze ari umuyobozi mukuru ushinzwe imipaka yabwiye akanama ka Sena gashinzwe ubutabera n'umutekano w'imbere mu gihugu ko umushinga w'itegeko ryerekeye u Rwanda ushobora guhinduka itegeko nta suzuma ryigenga ribayeho. Uyongeyeho ko guverinoma yananiwe gutangaza raporo ubwe yakoze ku mibereho y'impunzi mu Rwanda. Ati:
"Raporo yerekeranye n'amakuru ku Rwanda yari yanakoreweho isuzumwa n'urukiko rw'ikirenga ntiyigeze itangazwa kandi akazi karakozwe. Icyo bwacyo ni ikibazo cyihariye."
Bwana Neil wirukanywe mu nshingano mu kwa kabiri k'uyu mwaka azira kuvugana n'abanyamakuru ku mpungenge afite ku bijyanye n'umutekano w'ikibuga cy'indege, yanavuze ko guverinoma ishobora kubisigaje amezi menshi kugira ngo ijye n'umusimbura, hamwe n'uko umushinga w'itegeko ryerekeye u Rwanda utigeze ukorerwa isuzumwa n'urwego rw'igenga. Ku itariki 20 z'uku kwezi kwa gatatu, umushinga w'itegeko wagaruwe mu rwego rwa Sena House of Lords, aho uru rwego rwongeye gutsinda guverinoma izindi nshuro 7. Ibyo biratuma uyu mushinga ubugiye gusubira mu mutwe w'abadepite House of Commons. Ahariko naho byitezwe ko abadepite bazanga impinduka 7 zakozwe na Sena. Gusa ibyo bizakorwa nyuma y'uko abadepite bavuye mu karuhuko ka Pasika ku itariki ya 15 y'ukwezi gutaha kwa kane. Nubwo hakomeje kubuka gutinda, guverinoma ishimangira ko izabasha kugera ku ntego yayo yo kohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro bitarenze itumba ry'uyu mwaka. Icyiciro umushinga w'itegeko ku Rwanda uheruka kunyuramo mu nteko cyakuruye impaka za politiki, aho Minisitiri Michael Tomlinson yavuze ko impinduka zakozwe na Sena ari impinduka zisenya. Naho Madamu Yvette Kupa ushinzwe kugenzura ibikorwa bya Minisiteri y'umutekano mu gihugu yise uyu mugambi wo kohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro wose urukoza soni rwatsinzwe. Mu ibaruwa yatangajwe mu kinyamakuru The Times mbere y'itora mu mutwe wa Sena ryo kuwa 20 w'uku kwezi kwa gatatu, Bwana Anver Solomon, umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango Refugee Council, umwe mwihuriye mu nama y'umuryango w'umwe bw'Uburayi ishinzwe ibibazo by'impunzi, yagaragaje ingaruka mbi z'uyu mugambi wo kohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro mu Bwongereza. Bwana Solomon mu ibaruwa ye yagize ati:
Ikibazo gikomeye kuri ministri w'intebe so gutakariza amajwi kuri uyu mushinga w'itegeko ahubwo nakajagari gakomeye ubwa uzateza gahunda y'ubuhunzi iboneye kandi yuje impuhwe igomba kuba itanga inzira zitekanye n'uburyo bwo kumva neza abo bashakira umutekano ku nkombe zacu dukeneye ibisubizo bihamye si politiki zitari za kimuntu.
Naho Madamu Dunja Mijatovi, komiseri w'akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango umwe bw'Uburayi we, yavuze ko iri tegeko ritazatambamira gusukurenganurwa kubakorewe ibikorwa bikomeye bihonyora uburenganzira bwa muntu, ahubwo rinakumirira kurabasaba ubuhungiro mu kuba babona ubutabera. Yongeraho ko rizanatesha agaciro ihame ry'ukungana kw'abantu imbere y'amategeko.
Tuve mu karere k'ibiyaga binini dukubitire muri Senegal aho Bassirou Diomaye Faye afise imyaka 44 ariwe azimbere mu bafise amajwi menshi mu matora muri Senegal. Bamwe mu bo bahiganywe barimwo abo mu mugambwe uri ku butegetsi bemeye ko batsinzwe. Amadouba, umunyapolitike yaserukiye urunani rw'imigambwe iri ku butegetsi muri Senegal, yaramuhamagaye ejo kuwa mbere aramukeza. Bitegekanijwe ko Bassirou Diomaye Faye aba umukuru w'igihugu inyuma y'amatora yabaye iminsi mikeyi avuye mu munyororo azowabaye umukuru w'igihugu akiri muto cyane mu myaka kurusha abandi bayoboye Senegal. Bassirou Diomaye Faye afise imyaka 44 muri iki gihe yemeye gushira imbere ibyiyumviro biharanira ineza ya Afrika no gusubira kuganira ku masezerano yerekeye umwuka utanga ingufu n'ibitoro nta mabanga y'igihugu aciye mu nzira y'amatora ya bwashingwe. Saidi Gassama haranira inyungu z'abanyagihugu akongera akabayoboye ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe agateka ka muntu Amnesty International yabwiye Ijwi rya Amerika ko insinzi ya Bassirou Diomaye Faye yerekanye ugushaka gukomeye kw'abanyagihugu ko haba ihinduka. Yavuze ko badashaka ishyirwaho ry'ikiringo fata kibanza kubwiwe abanyasenegal bashaka ko umukuru w'igihugu mushasha aboneka biciye mu matora. Yavuze ko urwego rw'igihugu rujejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro rukwiye guhayagizwa kuko rwagarukiye demokrasi mu gihugu. Saidi Gassama yabwiye Ijwi rya Amerika ibintu perezida mushasha yo kwihutira gukora mu minsi 100 ya mbere ashitse ku butegetsi. Saidi Gassama agira ati:
"In the first 200 days of the regime, of the new regime, we need to reform the judiciary, make that it become..."
Icya mbere perezida mushya akwiriye gukora mu minsi 100 ya mbere ari ku butegetsi ni ugutunganya inzego z'ubutabera kugira ngo zigenge kurushaho. Imyanya yose ya politiki ikwiriye kugibwamo n'abantu bashoboye hadashingiye ku kuba bari mu ishyaka riri ku butegetsi cyangwa bakorana naryo. Ni ingamba zikwiye kwihutishwa kandi dutegereje guhura n'umukuru w'igihugu mu minsi iri imbere kugira ngo tumushyikirize izo ngamba.
In the coming days we'll make sure that we meet with the new president and put all these reforms on the table.
Bitegekanijwe ko ivyavuye mu matora yo ku munsi w'Imana bitangazwa icese imbere yo mu mpera z'iyindwi. Tukiri kuri iyi nkuru, umugwi utunganya amatora w'igihugu ca Senegal ushobora kwemeza uwatahukanye intsinzi umwanya wari wo wose. Mugenzi wacu Diane Nininahazwe yavuganye n'umunyapolitiki Agaton Rwasa yari mu ndorerezi zacungereye amatora rusangi ya Senegal.
Amatora muri rusangi yagenze neza, umutekano wari ucungerewe bikwiye kandi atari bimwe nka bimwe by'iwacu usanga bambaye amakoho n'amaroketi n'iki. Yaba abapolisi yaba abajandarume wasanga bibereye kure y'aho abantu bariko baratorera. Ubabajije bo bakubwira bati turi ngaha guhagararira ibwirizwa shingiro. Hageze guharura turabikurikirana. Diomaye vyaragaragara yuko afatsinda.
Ntibimenyerewe ko aba bari ku butegetsi bahuta bemera ko uruhande rutariko rwatsinze cyane cyane ku mugabane wa Afrika. Ubwo butumwa buvuye muri Senegal mu yahe siguro?
Isiguro tubuha ubwa mbere na mbere nuko bigaragara neza yuko abatware b'iki gihugu bubahiriza abo batwara, barabubaha, bakubahiriza n'ibyo bashinze. Ni akarorero keza kuko murazi yuko byari byameze nk'ibigorana gatoyi uri ku butegetsi. Yari yashatse kubwigumiza ko mugabo w'abanyagihugu bavuze bati nyabona nyabona ibyo igirugire si byo, yaramvise akamba bamuteye aremera. Yaza kuba adafise ishyaka, adafise urukundo ku gihugu ciwe. Yari gushobora gukoresha ubwo bubasha afise bw'umukuru w'igihugu, kumbure n'inzego atwara z'umutekano n'izindi kugira ngo agire ibyo ashaka mugabo siko byagenze mu masatanu byari bimaze kugaragara yuko Diomaye atsinda uko bigenda kose abanyagihugu baragize ibintu by'umunezero mu gisagara bagenda n'amadrapo bagenda basubira bagaruka mu mabara makuru n'amapikipiki n'amamodokari nta mupolisi yigeze aza kubitambika imbere ngo bimwe by'iwacu baca baza ngo murahungabanije umutekano muragize gute bagumye batekanya aho bari ni nk'ubutumwa abanyagihugu bariko baraha abategetsi yuko by'ukuri ibintu uko byagenze barabyishimiye kuba rero abategetsi bashobora kubahiriza rero ibyo abanyagihugu babuze bashinze n'ubutumwa bwiza ku batware bose bo muri Afurika n'ubutumwa bwiza ku batware bo mu bihugu bya mu karere k'iwacu kuko uyu yahavuye atsinda amatora n'uwo bafatanije Sonko ntibari borohewe mu minsi iheze mugabo kubera yuko kino gihugu ubutungane bufise ijambo byaragaragaye yuko ibyo byose batoguma bafatira mu maboko mugongo igihugu iby'ubutungane rishinze mu bwigenge rirakurikizwa amatora aratunganywa kandi abari bibaza kumbere ko byava biba nabi ahubwo byabaye byiza cyane rwose kuko muri ayo matora yose aho bayakoze mu gihugu cyose nta hantu na hamwe higeze habaho guterana amajambo cyangwa gushwara cyangwa gukomeretsanya hose byagenze neza abantu bose bakoze amatora bafise umutima utekanye bumva yuko iryo bashinga riza kubiryo icyo rero ni ikintu cyoba ikigwa gikomeye mu bihugu byinshi byo muri Afurika na cyane cyane igihugu cy'iwacu cy'u Burundi aho amatora umenga ni isoko y'ingorane uravye n'ibiri ko biraba uno munsi aho turi ko turaburabuzwa je uyu munsi nazindutse mbona ubutumwa bw'umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu asa n'uwuntera ubwoba ngo hari abantu ngo yumvise ngo bahanahana ngo amajwi ngo babaza ngo haba ngo babaze imodoka yagenderamwo
duca tugaruka reka ivyo duca tubigaruka ko ku bwa SNL mugatubanze duheze ibyo ngaho muri Senegal muri akandi gashaka arimo na Kadiomaye n'uw'imyaka 44 Sonko kuva mu gasho ugacu usa nk'ugiye ku butegetsi navyo nyene ni bishasha mu matora ya Afrika ntibimenyerewe cyane gose imyaka yiwe nuko kuvuga ngo baragwani ivyo bagwaniye bagiye kubironka hari ico bizokomeza muri demokarasi ya Senegal canke Senegal yari isanzwe ikomeye kuri demokarasi yayo nta gihindutse kigiye kuboneka
demokarasi yari isanzwe ikomeye mugabo kizoba gihindutse nuko kumbure abo bantu baje ku butegetsi ari nk'urundi runganwe atari rwarunganwe bamwe bavuga bati nibo nararibonye nibo bobandanya byose nko kumwe kwari wacu bavuga ngo bazumva ku butegetsi ngo Yesu agarutse icyo rero ni ikintu nacyo nyine mbona yuko ari ikintu ciza cyane nta muntu agira ijambo kubera ashaje atarigiza akiri muto kuko ubuntu ntibuzana n'ubusaza ubuntu buravukanwa bugakuranwa nezera yuko abo bantu barinze bavuga bati natwe tugize umugambi wo kuraba icyo twoterera mu gihe buduha kurongora iki gihugu kandi abantu bakumva yuko babizeye bakabahunda ayo majwi nizera neza yuko hariho icyo bizohindura mu myiyumvirire ya bamwe n'abandi muri Afurika no mu isi niwashaka
mbega none Honorable Gatongwasa ayo matora ya Senegal mwagiye kurorera muhagarikira mwatumiwe nkande ko mu Burundi ubushikiranganje bwavuze ko atamugambwe SNL mukiramutse
muribuka yuko mu kwezi kwa 11 twatanze itangazo tumenyesha yuko ibibazo biri mu gihugu kimwe bisa n'ibiri mu kindi ko dukwiye kugira urunani ukwiyumvira ingene twofasha guhinduka kwa Afurika n'ibihugu byacu ni muri iyo ntumbero rero twashoboye kuza kujya turorera amatora tugira icyo tuhigiye tugire n'icyo dukuyemo kuko akanyoni katagurutse nikamenye ubwetse
muti rero mu Burundi naho mu gihe muri Senegal babandikiye bariko babwira ko muri ko mugumura abanyagihugu
jewe umushikiranganje ndasanze ubutumwa bwa saa 12 n'iminota amahoro honorable ngo abantu banyu ngo bigorahanahana amajwi ngo babaza ngo ahomba ngo n'imodoka ngenderamwo ngo ntibarabironka ngo ndabibahe batararuha ni iterabwoba mbona ririko riraba ariko kandi biri n'icyo bihishije kuko igihugu cy'iwacu menga indwara y'ukurimentanya menga sinzi iyo bayikuye sinzi ko banagira nakigora ko kuraba ingaruka zo kuremerantanya kuko yaba harimo ikintu cy'iterambere byazanye ubibandanije mugabo nta terambere byazanye.
Tubashimire Honorable Gatongo Wasa kuri kino kiganiro muhayijwi rya Amerika, ariko imbere yo kubashimira tubashimire nkande nka Rwasa atwara SNL canke yavanywe ku burongozi bwa SNL.
Rwasa atwara umugambwe SNL kuko ivyakozwe ingozi ni ivy'umushikiranganje si ivy'inyakamugayo.
Murakoze kuri kino kiganiro muhayijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.
Njuti mwarimu duteza amatwi ahaniho ibiganiro vyacu birangiriye. Turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Dushimiye kandi nabagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro. Nadia Taha niwe dufashije kubashikiriza ibi biganiro kuri mikoro. Mwari kumwe na Fidel Niyongabo. Mugira amahoro n'umunsi mwiza mwese.